umukuru w'igihugu agiye kurongora Burundi mu myaka indwi iri imbere ni Evariste Ndayishimiye. Ivyo vyatangajwe na sentare yubahiriza ibwirizwa bashingiro. Iyo sentare yemeje ko uwo mukandida w'umugambwe uri ku butegetsi yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku bice 68 n'uduce 70%. Mu kibanza ca kabiri haza umukandida Agathon Rwasa w'umugambwe SNL ku bice 28 n'uduce 98%. Hanyuma mu kibanza ca gatatu hari umukandida w'umugambwe IPRONA Gaston Sindimwo ku gice kimwe n'uduce 63%. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yatangaje ko aya matora yabaye itariki 20 z'ukwezi guheze yagenze neza mu mutekano no mu ituze. Iyo sentare yateye ibyatsi birego byari byashakirijwe n'umugambi SNL wavuze ko wibwe amatora ko ahubwo ari umukandida wawo Agathon Rwasa yari gutahukana ikibanza cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Abacamanza yendwi bagize iyo sentare bavuze ko ibyo birego bya Agathon Rwasa bidafashe kandi ko atashingiro bifise. Nul et de nul effet mu Gifaransa. N'inama y'abepiskopi katolika yari yashikirije ibirego n'utunenge indorerezi za katolika zabonye mu biro vy'amatora bigera ku 300 mu gihugu. Naha sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yavuze ko ayo mahinyu adafashe. Icyo bikoze iyo sentare yarenganuye abacinga amateka batatu b'abagore wo mu ntara ya Kayanza na babiri bo mu ntara ya Bujumbura, harimo umwe yari ku rutonde ariko mu nyuma gafatirwa mu ijenda muri komine Mugongo Manga intara ya Bujumbura agafungwa, maze amatora yose akaba yabaye ari mu mpimba. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yabasubije ku rutonde rw'abashinga amateka. Iyo sentare yavuze ko naho utunenge tutabuze atatwo tumu matora asubigwamo tuhari, ndetse kwa tane gice cya kabiri deuxième tour gikenewe kuko umukandida wa mbere yarengeje ibice 50% mu matora y'abashinga amateka. Naho nyene sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yamenyesheje ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari wo watahukanye intebe nyinshi mu nama nshinga amateka ku bice 68% hagakurikira umugambwe SNL n'ibice 22 n'uduce 42%. Hanyuma umugambwe IPRONA ufite ibice 2 n'uduce 43%. Ibi bisigura ko umugambwe uri ku butegetsi uzoba ufite abashinga amateka 86, Senere nawo abashinga amateka 32, umugambwe IPRONA 2, ubwoko bw'abatwa nabwo bugira abashinga amateka 2. Itegeko rigenga amatora mu ngingo yaryo ya 76 rivuga ko ibitigiri bitangajwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro biba ari ntabanduka kandi ntasubigwamo. Ubutavyemeye nta yindi sentare afite yo kwituramwo mu gihugu kiretse sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC. Iyi ni nayo Agathon Rwasa yamaze kumenyesha ko aze kwitura mu gihe sentare zose zo mu Burundi zitomutunganiriza ku birego vyiwe. Iyi sentare yo muri EAC no mu mwaka w'2015 yari yakiriye ibirego nk'ibi byatanzwe n'amashyirahamwe yigenga yasaba ko icyo gihe kw'amatora yuhagarikwa n'ibyayavuyemo byose kuko ku bwayo amatora yari yabaye mu ntureka. Hanyuma sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yemeze ibitegiri biciye kubiri n'amategeko. Sentare ya EAC inyuma y'imyaka itatu yarahebuje ayo mashyirahamwe yigenga kwidashobora kuvuguruza sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ku ngingo iba yafashe. Atagihindutse umukuru w'igihugu mucasha azorahirira amabanga yiwe mu kwezi k'8 kuza. Pierre Clavenio, nkuru Kigali, ku bwijwi rya Amerika.